Mushanganje ntware hagati mu gihugu yarandikiye baburamatari bose yabasaba kugira urutonde rw'abajeje ntwaro bubatse bidaciye mu mategeko canke abaharitse ihangiro no kubakura mu mabanga ubwo nyene. Iryo kete ryashyizwe ku mukono kwa 20 ukwezi kw'icyenda guheze rikamenyeshwa mukuru w'igihugu mushanganje wa mbere n'abandi bashikiranganje ryabonywe n'abo itarigenewe na twebwe turimo. Mushanganje Gervais Lacouche avuga ko afite amakuru y'uko hanyifata itabereye igirwa n'abajeje ntwaro ishobora guhubya abanyagihugu. Mu makoraniro tugirana n'abanyagihugu haravugwa ko hari bajeje ntwaro bafise abahabara canke bubatse bidaciye mu mategeko kandi leta yarafashe ingingo zo kubuza iyo nyifato mu gihugu cyose. Niko dusoma muri iryo kete umushikanganje avuga ko umurongozi ategerezwa kuba afise imico myiza akaba akarorero kandi akaba yizewe. Kugeza iyi nkuru twayitangaza umushikanganje ajeje ntwaro hagati ntaco yari bwabwire itangazamakuru ku vyerekeye inziguro zindi kuri iryo tangazo. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere zari zavuzwe kwa gice ashikirije kuri radio na televiziyo z'igihugu ariko ntivyavuye biba. Ijwi rya Amerika najyo ntiryashoboye kuronka yaba umuvugizi w'ubwo bushikanganje canke umuyobozi mukuru ajejwe iby'intwaro yo hagati. Baburamatari nibo bahawe igikorwa co kuraba ahari abatware bakorwa ko niyo ngingo kandi bace babahagarika mugabo nta kiringo bazomara mu bihano kivugwa. Ariko iyo ngingo habayonamwe amahinyu abajeje intwaro ku rwego rwo hasi batowe n'abanyagihugu bashizwe mu minwe ya baburamatari. Umuntu yavuga kandi ko abashobora kwikika mu kiza kugira ngo bakumire abajeje intwaro ku mvu zitandukanye kandi yatana kimwe bagirizwa. Ishirahamwe Folklore F rikorera hagati mu gihugu rikaba rimwe mu yigenga ari mu ntara zose rivuga ko iyi ngingo ishimishije. Gusa umukuru wabyo yabwiye Ijwi rya Amerika ko idakwiye guhagararira ku bategetsi bo mu nzego z'ibanze bonyene. Jean Hakizimana uko niko abitwiganira.
Tuvuga duti ni byiza ariko tugasaba ko iyo ngingo itaraba mu standard gusa iraba no mu bindi bisata. Ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu ni kuvuga baba baburamatari baba badeje mushikanganje eka mbere kuduga gushika hejuru. Tugasaba kandi ko no mu bindi bisata mu namashyi y'amateka nkingu z'amateka presidence n'ibindi naho nizo ngingo dusha dushikayo kugira ntagire uzobona ko yarenganijwe ukuye mu standard cyangwa ku rundi muntu hariho mu zindi nzego abandi bantu bafise abo bagore cyangwa babarenza twibaza ko mwico gihe ho babaje nditwita ikimenyane chanka mwana wa mama.
Ubundi bwizwa nshingiro ni tegeko rigenga ngo nibijyango ntivyemerera umugabo kubakana n'umugore arenze umwe. Iyo bibaye naho hari uburenganzira abana bavuka ku mugore atanditswe muri leta bashobora kubura nko kutishurwa amashuri ku bana bo mashuri y'intango no kutavugwa ku bakenyezi munsi y'imyaka 5. Ku bakenyezi nabo utandikishijwe bashobora kutavugwa ku buntu nk'abandi mu gihe afite imbanyi. Ariko amadina mwamwe nka Islam ifatiye ku gitabo cyabo cyeranda Koran aremerera abayoboke bayo kwabira abagore bagera kuri 4 mu gihe umugabo wagaragaje ko afite ububasha bwo kubatunga. Mugabo bwizwa nshingiro ntivyemera. Ku itariki ya mbere ukwezi kwa 5/2017 winya kwigendera President Pierre Nkurunziza havuye ashengera inyuma y'imyaka 3 yari yasavye abantu bose bubakanye bidaciye mu mategeko kwandikisha ingo zabo no kugira umukenyezi umwe udende. Uwo mwaka nyene mu kwezi kw'indwi wahoze ari umushikiranganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye yategetse n'abayisilamu kwisunga ayo mabwiriza yo kwabira umugore umwe gusa no kureka abandi bose kubafise benshi bakandikisha umwe wenyene. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.